kumva ni radio ijwi rya Amerika. Radishwe ya Amerika ibandanye kwashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkiriwe incuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane muri studio indwi i Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na 22 kuri uno mugoroba, no mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri radio incuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muratwumva kandi no kuri site yacu internet ni www.radioyacu.voa.com. Ikaze mwese.
Yashoye guhembuka ahembutse niho umunsi mu gatondo ashoboye kwandara arashikira imihana yegereye aho ku mupaka ku ruhande rw'i Burundi.
Uyo ni Alain Tribert Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo mu Burundi, avuga ku bibazo by'abarundi basubira mu Rwanda kurabayo imiryango yabo. Ni mu kanya gato, mugume ku maradio yanyu. Tubanze duhere mu Rwanda inkuru yerekeye urwego rw'ubushikiriza manza bw'igihugu, buvuga ko bwafashe umuntu umwe mu bakekwa kugira uruhara mu rupfu rwa Anselme Mutuimana, umuvugizi w'umugambwe FDU Inkingi. Umuvugizi wa REB yabwiye radio Ijwi rya Amerika ko ukekwa yafatiwe mu karere ka Rutsiro aho ariko arabarizwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Modeste Mbabazi uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda yabwiye radio Ijwi rya Amerika ko bafashe umuntu umwe mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba, ubu akaba arimo guhatwa ibibazo kugira ngo bamenyekane urupfu rwa Anselme Mutuimana. Gusa uyu muvugizi ntigeze atanga umwirondoro w'uwafashwe kuko bikiri mu iperereza. Umuvugizi wa FDU Inkingi ishyaka ritaremerwa mu Rwanda, Madame Ingabire Umuhoza Victoire, atangaza ko aya makuru nawe yamugezeho gusa ko ataramenya amazina y'uwafashwe. Ingabire agasaba ko hakorwa ibishoboka byose Anselme Mutuimana agahabwa ubutabera.
Ntabwo turamenya uwo muntu uwo ari we. Icyo twifuza twebwe ni uko Anselme ahabwa ubutabera, abamwishe bagafatwa. Yatwawe kwizwa ku manywa y'ihangu, abantu bose bareba bamutwaye, abaturage barabazi. Ntekereza ko abarimo gukora iperereza bagiye kubaza abo baturage kugira ngo babwire neza abantu bamutwaye, kugira ngo babone naho bahera. Ndizera ariko n'uwo bafashe nibura ari umwe muri abo ngabo bane abaturage babonye, kuko bibaye atari bo akaba ari undi muntu bagiye gufata byaba bibabaje. Kuko icyo dusaba twe ni ubutabera nyabwo, ntabwo ari ubutabera buciye ku ruhande, kuko nibyo byaca umuco wo kudahana, nibyo byaca umuco wo kumva ko abantu umuntu atagomba gufata umuntu ngo amwice gutyo gusa.
Hashize iminsi itanu abavandimwe ba Bwana Anselme Mutuimana bemeje ko umurambo we bawusanze mu ishyamba rya Gishwati mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Uyu nyakwigendera umurambo we ukaba waramaze gushyingurwa. Madame Ingabire Umuhoza Victoire avuga ko mu minsi mike azashyiraho abantu bakurikirana urupfu rwa Mutuimana by'umwihariko kugeza ukuri kumenyekana.
Habarugira yarapfuye apfa ndi muri gereza, abo twari kumwe ntibashobora kubikurikirana uko bikwiriye, kuko n'inyuma twamenye ko umuntu bamufunguye. Ubu ndahari n'umuntu wa kabiri upfuye. Ntekereza ko turamutse tubirekeye aho ngaho, abantu babigira akamenyero bakumva ko muri FDU bazajya barobamo bakica uko bashaka uko bwije uko bukeye. Ndagira ngo rero rwose abantu bamenye ko nta urupfu rwa Anselme, n'umuntu twabanaga hano mu nzu ni nko kunyicira umwana, ni nk'umwana wanjye bishe kuko ari namfataga nk'umwana wanjye angana n'umukobwa wanjye w'imfura. Ntabwo rero umuntu yankora mu nda gutya ngo nyicire umuntu ngo hanyuma yumve ko bihagarara. Niyo mpamvu gisaba ubutabera rwose, bakuru ubutabera nyabutabera. Nibwo ntegereje FDU rero tuzabijyamo. Ndatekereza mu cyumweru gitaha umuntu amaze kuruhuka, amaze kumva aruhutse gatoya, ndumva nzashaka uburyo nahura nabo mu nzego zirimo gukora ibyo bintu tukaganira, umuntu akagerageza kubabwira ibyo afite, ibyo yumvishije, kugira ngo dufatanye kandi ndizera ko bazabyemera tugafatanya hakabutabera nyabutabera.
Bwana Anselme Mutuimana apfuye afite imyaka 30 y'amavuko. Mu mwaka wa 2018 nibwo yari agisohoka muri gereza arangije igihano cy'igifungo cy'imyaka 6 nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi buriho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Adishu ya Amerika samirani Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abajejwe intwaro n'umutekano mu Kirundo mu gihugu cy'u Burundi berekanye umunyagihugu batoye arembye cyane ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Uramatari w'intara ya Kirundo havuga ko amatohoza yerekana ko uyu murundi ari mu baheruka kwirukanwa yafashwe kwicirwa ku ruhande rw'u Rwanda asubiye kuraba umuryango yasizeyo mu gihe leta y'u Burundi yavuze ko izokora ibishoboka byose kugira amatungo yabakurikiranywe abagaruke ko umutware havuga ko leta imaze gusaba akarere kubifashamo. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Uwo mugabo asa n'ubuhumuye aturuka ku mutumba wa muvyuko muri komine ya Busoni yashikanywe ku bitaro bikuru vya Kirundo kuri uyu wa kane ati yegura. Yahashikanywe na buramatari w'intara ya Kirundo aherekejwe n'umushikiriza manza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo hamwe n'abajejwe umutekano. Uko yaboneka yagoyagoya amaso yiwe yuzuye amaraso mw'izosi naho hari ikimenyetso cahaciye umugozi. Amatohoza amaze gukorwa n'izo nzego yemeza ko uwo mugabo yafungiwe mu Rwanda aho yariko agerageza kwinjira kuraba umuryango yasizeyo inyuma yo kwirukanwa muri ico gihugu mu mwaka uheze. Arentribere Mutabazi ni buramatari w'intara ya Kirundo.
Ari muri bamwe ba barundi baheruka kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda akaba yari yirukanywe asanzwe yubakanye n'umunyarwanda kazi yafataniye n'abana yaragerageje gusubira inyuma mu Rwanda yivya yuko iyo shobora gushika aho uwo muryango uri kugira ngo basubire kubonana. Ntiyagize amahirwe yo kubashikira ni kuko yaciye ahura n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bashobora mufata. Yari yagiye tariki 10 z'uku kwezi turimo ni kwa gatatu mu mwaka wa 2019 aho rero baca bamufata baramupfunga.
Uko gufungwa kwamuviriyemwo guhohoterwa nk'uko buramatari wa Kirundo abisigura.
Bavuye bamufata bamusohora ngo baramufungiye baramutwara. Ntiyasubiye kumenya ibyakurikiye neza kuko baramunize bamunigishije umugozi nk'uko abivuga ko abasirikare indwi ahandi nakavuga batandatu mu izosi ubona ko umugozi wamwinjiyemo mu mubiri bamuniga biyumvira ngo yapfuye baca bamuterera mu gashamba ku ruhande rw'u Burundi mugabo hejyanye n'igihugu cy'u Rwanda duhana urubibe. Ariko w'Imana itararekura ntibiramurekura nyene yashoboye guhembuka ahembutse niho umunsi mu gatondo ashoboye kwandara arashikira imihana yegereye aho ku mupaka ku ruhande rw'u Burundi aho yaciye abiganira ibyamubaye ko hanyuma nabo baca babwira abajeje intwaro n'abajeje umutekano baca baramufata baramuhembura.
Mutabazi amenyesha ko nabo bagendanye muri ubwo butabazi bihutiye kumushikiriza abaganga imbere yo kugira ibindi bamubaza birenga kuri ivyo. Abarundi baba bariko bagerageza gusubira mu Rwanda kubonana n'ababo basizeyo mu gihe leta y'u Burundi n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yirongoye yari yemeye kubakomoreza utwabo. Perezida Nkurunziza yari yagendeye abo banyagihugu mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze.
Mwe muriteguye rero ibintu byose muvuga yuko babatwaye ari abagore ari abana ari matongo ntacu vuba kuno kwezi gutanguye tuzobarungikira umugwi ukorana mu ntwaro umwe wese avuga ibintu yanyazwe bavyandike. Ntabwo tuzorera amaboko leta y'u Burundi n'amashami mpuzamakungu tuzoja tuja haba tubereka ati ngibi ibintu abarundi bene wacu banyazwe mudufashe bigaruke mu maboko yabo.
Buramatari w'intara ya Kirundo ati ivyo leta yemereye abirukanywe yarabikoze naho bitaraja mu ngiro.
Leta turazi ko uheze yasabye akarere ko kofasha bakabwira leta y'u Rwanda kugira ngo abo bene gihugu asubizwe utwabo n'imijyango yatatanye nayo nyine isubizwe mu gateka kayo mere nkarusuye yo gusaba ahubwo yuko akarere ka Afrika y'Ubuseruko kofasha kugirango icyo kibazo gishobore gutora umuti bero sa ko na leta yacu kandi baguma bishuza ariko twashima ko kwa kigoro bagize kugushobora gusabira abo bene gihugu birukanye mu cyari gucwa n'u Rwanda ko bosubizwa utwabo
uburongozi bw'intara ya Kirundo bumenyesha ko butabaye bwa mbere hatorwa umuntu yagiriwe nabi ku mupaka buramatari w'iyo ntara atangaza ko hari n'uwundi munyagihugu yatowe ikiziga ciwe cyaramaze kononekara agasigura ko yagiriwe nabi muri ubwo buryo nyene mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Jean Bosco kuri iyo nkuru. Igisata kijejwe isuku n'isuku n'isukura mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu gitewe impungenge n'imicafu itabwa mu nzu vyo ivyo bigatuma haduka indwara zifatiye ku isuku rike amazi izo nzuzi zisukwamwo akononekara. Ivyo bishikirijwe kuri uyu wa 14 ukwezi kwa gatatu aho hahimbazwa umunsi wahariwe ibikorwa vyo gukingira inzuzi mu bushikiranganje bw'ibidukikije aho bihaniza icukurwa y'umusenyi n'amabuye rikorwa mu nzuzi hadakurikijwe amategeko. Ni nkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Nkuko abarongoye igisata kijejwe isuku n'isukura mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida babimenyesha, inzuzi mu Burundi ziragerameye n'ibikorwa by'abantu bigatuma amazi y'ibiyaga izo nzuzi zisukamwo yononekara. Presperi Muyuku arongoye icyo gisata afatira ku mazi y'ikiyaga Tanganyika gisangiwe n'ibihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Zambia no Burundi. Uyarongoye icyo gisata yemeza ko uruhande rw'u Burundi ariko rucapfuye cyane, ahayongera ko n'izindi nzuzi zibangamiwe.
Ikiyaga cyacu cya Tanganyika kiri mu biyaga byanduye, hari mu biyaga byo mu buraruko bw'igihugu naho nyine biracafura. Uravye nyine batabikinga inkukura, uravye inzuzi zimwe zimwe zo ngahe Bujumbura nka Mugere n'uruzi ruhumana cyane kwera inka barahabagira. Hari rero n'abahumanya imyonga kwera bari ku biminzi habu cyane cyane bagacanga na merikire canke ya mitindi bakoresha kugira ashobora kurunkeza habu n'undi butari. Ibyo rero byose bimuhumanya amazi. Byo mu bihugu bine bisangiye Tanganyika ku ruhande rw'u Burundi cyane cyane Bujumbura no handu za cyane kiyaga, murumva rero turafise ingorane.
Umuhinga yigenga mu gukingira ibidukikije no kugwanya ingaruka ziva kuyihindagurika ry'ibihe anegura ingendo yo gusesa imicafu mu mifurege itwara amazi. Bernard Rubarika yemeza ko iyo micafu ariyo yonone inzuzi, agasaba abajeje intwaro kuvira hasi icyo kibazo kugira berekana imicafu itabwa ku neza y'inzuzi n'amagara y'abantu.
Ngai Bujumbura iyo imvura iguye nama nabonye abantu bihuta gushaka gusesa mu makaniko, bigira gusesa mu makaniko bujya hebu bujya mu Tanganyika bujya mu nzuzi. Ibyo rero ni ibintu nikuri bari bakwiye gushyiramo ingufu bakarabaho imicafu bahita n'ingaruka mbi bizana ku mazi no ku myuka duhema.
Ijwi rya Amerika ryashyize ku ruzi Kanyosha mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura, neza na neza kuva ku kiraro kigabura amazone ya Musaga na Kanyosha uciye ku ibarabara rya 12 gushyika ku kiraro kiri ku ibarabara ya Bujumbura Rumonge. Muri urwo ruzi harangwa ibigunguzi by'imicafu, abakorera hafi eka no muri urwo ruzi bemeza ko iyo micafu babangamiye bagasaba ko ukoreshwa ingufu kugira itabwa ry'imicafu muri urwo ruzi bihagarare.
Imyanda myinshi kandi birashoboka ko tugira ingorane. Umwanda wose muri twa leta bawutera mu ruzi, niyo mpamvu rero ngo izo ngwara ntizobu ari icyo dusaba yuko nabo bahimiriza bakagira n'ibinogo byo gushyiramo umucafu kugira ngo natwe twakorera turabe ukuntu twakorera neza.
Aho bushyiramo ingufu atambu zigiyemo niyo batagashoboka leta itashyiramo ingufu, ariko kuri twebwe tuba ngahanye ingufu mbuzi wacu gikunda kugira ko arakora abajumba.
Abari mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bemeza ko iyo micafu itera indwara zitandukanye. Prosperi Muyuku arongoye igisata kijejwe isuku n'isukura muri ubwo bushikiranganje, akavuga ko iyo micafu itabwa mu nzuzi ari ingorane ku magara y'Abarundi.
Usanga hari indwara zo gucibwa umwo zabonetse, indwara ziva ku guhumana bita intoxication mu gihe nk'uburozi, hariho n'ivyo bita les réactions inflammatoires, ibintu vy'ubuvyimbe vy'ibihimba vyo mu mubiri ndani usanga vyadutse abantu ntibamenye ico vyavuyeko. Hariho dusanga habonetse izindi ngorane ziciye kutamenya gutandukanya ibinuka n'imota kubera organe factif zapfuye, hari naho usanga haje amakanseri atandukanye ku mubiri. Ivyo vyose rero biri mu bitera ingorane.
Mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi babazwa n'abacukura umusenyi n'amabuye mu nzuzi zitandukanye,
batesunza amategeko ndiho gije rurema aramuje ubwo bushikiranganze ahamagarira abarundi bose gukurikirana ibikorwa bikoregwa mu nzuzi mu ntumbero yo kubahiriza amategeko kugira ibidukikije ntibiyahonere
kwa makurubuga gusigurira bene gihugu ko batokwama bariko barimba umusenyi ko bashatse kwa rabese ko bigira ingaruka mbi gisagara na cyane cyane cyacarama cukura imicanga cyangwa amabuye mu ruzi biri n'amategeko kandi mu gihe utabikoze wisunze ubuhinga uburi kurashira abene gihugu n'ibidukikije mu ngora
kubera ingorane ziterwa n'ibikorwa by'abantu byo none inzuzi zisuka mu kiyaga cya Tanganyika ishyirahamwe Regidezo ritanga amazi mu kwezi kwa gatanu 2018 yemeje ko byahinduye aho gyahora rivoma amazi mu kiyaga cya Tanganyika. Umuyobozi ajejwe iby'amazi muri iryo shyirahamwe yemeje ko ikirere Regidezo yahora ikuramo amazi kiyongeye inshuro 20 kuko amazi atangwa mu miryango kugwa ku metero 3,500 mu gihe yahora ava ku metero 2,200. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Raymond Zimana. Handi naho inyuma yaho mundwi heze umugambwe Sahwanya Frodebu mu Burundi utangarije ko wakiriye abanywanyi b'umugambwe Frodebu nyakuri iragijya ndadaye wari wariyo nkoye ku mugambwe Sahwanya Frodebu urongoye uyu mugambwe Kefa Nibizi yaciye yihutira guhakana ayo makuru. Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu yari yavuze ko kwakira umugwi w'abanywanyi basubiriye mu ruhongore ariko imenyetso ko gikomeye cerekana ko umugambwe barazwe na nyakwigendera Melchior Ndadaye ugiye gusubiza hamwe. Iyi nkuru ntiyatevye kuko Kefa Nibizi arongoye umugambwe Frodebu nyakuri iragijya Ndadaye yaciye atangaza ko atamunywanyi w'umugambwe wiwe n'umwe yasabye gusubira mu mugambwe Sahwanya Frodebu kandi ko atamugambwe atamugambi nako murantunga ko atamugambi uhari wo gusubiza hamwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu. Dutega amatwi aho mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye nabo bayobozi b'imigambwe na Himana Pierre Claver na Kefa Nibizi. Kefa niwe atangura.
Dutwebwe dufatiye kubavuze ko bakiriwe anagomanda gwakorompereye kuri uyu mushinga amateka n'arobere yaje aserukiye abavuga yuko bavuye umugambwe wacu aja muri Sahwanya Frodebu. Nibyo uyu yarigeze ko ari umunywanyi w'umugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri ari mbere mu bawushinze. Ariko kuva umwaka w'2016 duheje guhindura inzego z'umugambwe twaciye dukura umugambwe wacu mu runani Senahede. Wewe rero araheza ahitamo kuguma mu runani Senarede agenda gukorana no harongora umugambwe Dr Jean Minani. Mu nyuma tumaze kubona yuko tutari kumwe twaciye tunamusubiriza mu nama mpuzajambo yo muri komine gihe tarasanzwe avukamwo. Byumvikana yuko izo ari imenyetso bigaragara yuko uyu muntu atarakira umunywanyi wacu. Hanyuma nota akarorero k'abandi babiri avuga yuko bavuye umugambwe wacu binjiye no kuva nko wajabye mwaro n'uwava ikarusi. Aba babiri mwaka w'2017 mu kwezi kwa mbere urwego nyobozi bw'umugambi rwarafashe inkingo yo kubafuta mugambi kubera bari bafise amakosa baca bagenda mu wundi mugambi witwa Ranake baranawuserukira mbere muri izo ntara. Ejo bundi sinzi amakosa bakoze baraheza barabirukana muri uwo mugambi bakora mu burongozi amaca dusubirayo basubijeyo ngo baze kwivegera by'abahari. Urumva rero nk'abo baca bagenda muri Sahwanya Frodebu aho kuvuga umugambwe avuyemwo bagenda biyitirira umugambwe Sahwanya Frodebu. Twumva yuko ari amakosa n'uyu ushingamateka n'urumva ntiyarakiriye umunywanyi wacu.
Ariko hariho abavuga ko umugambwe usubije hamwe n'abahoze abanywanyi bawo bose ushobora kugira amahirwe yo kuronka ikibanza ciza amatora atekanijwe mu mwaka w'2022 aho mwebwe muhavuga kwiki
imigambwe hariho ukwinjiza abanywanyi bashobora kuba bavuye mu yindi migambwe canke bashobora kuba bahora ata mugambwe n'umwe barimwo. Ico twebwe twahakanye ni ukuvuga abo bantu bahora mu mugambwe Sahwanya Frodebu burya harimwe abagiye muri CNDD-FDD hari abagiye muri Zaradebu hari abagiye muri za Sangwe Padere habaji wacu. Mugabo ico duba dukeneye nuko abantu bovugisha ukuri mbwa naho nyene turagatoraga twavuga duti hagezaho umugambwe wakira abantu baje babesha bakavuga aho bavuye atariho ukakira abantu basanzwe bakaca basinyanira amasezerano bakaca bahamagara amenyeshamakuru bakerekana twaravuze ku masanamu ntibanerekane n'abandi bantu bari bahari usanga berekana nk'abantu babiri canke batatu canke bane. Tuvuga duti uwo mugambwe wakira abantu batatu bane batanu batandatu usinya amasezerano ukaca uzana nama radio sinzi ko ari zo twokwita inguvu mwa twebwe baje twabonye uko aho gumenga ikimo bimenyetso by'intege nke kuko bace bemera ko dosha no mu nzego tukaduti nyana nizo bari bafite gukurumba bari ko aronda badushiramwo ariko kandi ko byinjiza abantu n'ibisanzwe mugabo nibaza ko abantu binjije baraba neza nka umuntu yavuye mwaro ni karunzi nagwa mvunira kagohe uyu mugenzanje azafikane hafi uko ingwane bateye iwacu izoza bateye muri anake ataraze neza no muri fode batabaduteye
reka tubaze umushyira na Etienne Claver na Imana nawe nyine atubwire ikintu cemeza ko abantu binjiye mu gambwe wiwe bari bavuye mu gambwe wanyu fode bu nyakuri iragiyanda dadi
ego menyesha makuru nta murundi atazi yuko ingwara y'amacakubiri yazingamitse igihugu cacu kandi duteza ukomishoka byose kugira ngo iyo ngwara y'amacakubiri tuyigwanye ituvemwo n'andi igihugu cacu nawo kizokwishikana ni muri iyo ntumbero rero twebwe mugambwe Sanya Frode budukurikije irajyanye n'icyubahiro ndadaye murazi urugamba yagwanye kugira ngo abantu basubire hamwe icyo gituma tuvuga tuti umugambwe nyine cyo yondadaye yadusigaranye dusaba ko bishoboka byose kugira ngo abawuhoramwo n'abandi bose biyumvira yuko boje hamwe bakurikiranye iragiranye n'icyo yondadaye bugaruka mugambwe Sanya Frode n'icyo twakoze abashoboye kutwumvira nka Honorable Norbert nabo bari kumwe ngira ngo nta wuharira Honorable Norbert ndo kubwa ni muntu azwi cyane gose ari mu bashi bashize umugambwe Sahwanya Frode ari mu bashize umugambwe Sahwanya Frode bari kumwe na nyicubahiro ndadayemere cyo uwo vuga rero ngo nkumbure simu Frode sinzi nyene yo bari kariyumviye nuko atobazi Frode kandi uwo vuga ngo ntiyigeze muri Sahwanya Frode nyakuri noneho nuwuga ubu yavyemereye wenyene yuko ari mu bawushinze nibaza yuko yoba ariko ataziye mu Burundi twebwe twashatse kurondera abo bantu baba muri Sahwanya Frode bunyakuri baba mu yindi migambwe yindi ahandi hose naho batabari mu migambwe abo bantu turiko turabarondera kugira ngo bagaruke mu mugambwe Sahwanya Frode
yego mate tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Dani Junior muri Beneza
mahoro neza
amahoro muhiga ya Dani Junior
ndi mu ntara ya Muramvya
kandi kazina ninde
Manirakiza
duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
nagomba ku kuramutsa abakimire yaba kesa n'ibizi cyanke Pierre Cave
yego
hanyuma tuyaga no kuri icyo kibazo kumbure n'interano kumbure n'akabazo akabazo ka ukabazo kandi ndagashira kuri ndakabaza bozo honorable Pierre Cave nyakwa honorable kuva umuhisi ndademere cyo ragandaguwe turabonetse neza yuko umugambwe Sahwanya Frode wavuye abantu bahurimwe bada umengo ntibari ko barakurikiza iragira basigaranye aho umuntu yibaza yuko kumbure umuntu yaragize Sahwanya Frode yari ndadaye wenyine kuko aho tumaze kubona indongo zitangura gusimburanira ko bafata amashaki bavuga ngo bapfuye ngo agatoki ngo bapfuye agatoki ntawe ko bagize ibyo minani cyangwa ibintu bimenya Leon ku byo bapfuye gushika naho nabandagize babayo nako gatoki baba barapfuye na kubahwa kuko naho tari uburongoye baba bari hasi nako gatoki mubona bapfuye ko bakarahe nta kuntu mubona yuko umuntu n'izongora nabo bantu kubera bakiri mu mugambwe bashobora gupfa kandi gatoki kagera kabiri hanyuma icya kabiri naco nagomba gushimikira kuri bano bantu ba binjiye muri Sahwanya Frode yari yavuze ati muri umugambwe Sahwanya Frode iragenda daye ati nta bantu dushobora hari abantu bataza karanga mutima kanda daye buze muri bajya abantu baje mwakiriye bari kumwe na Honorable Nrobe bose bo baraciye muri Sahwanya Frode cyane bo bakaranga mutima by'ukuri mwarabonye neza yuko bagafise hanyuma igikurikira ni cya Kefa yereza kuri Kefa hari akazi yavuze ati ati abantu bose bifuza ko tujyana mu matora bazoza mugabo icisha muri politiki nuko twebwe abanyepolitiki usanga tuvuga tuti yewe n'ibyo nkomeye yewe n'ibyo nkomeye mureba nakuboha Kefa nta kuntu ubona ko bikenewe yuko namwebwe bibaye ngombwa mubonye ubundi akomeye mwo mushigikira kuko twese dusangiye ivyiyumviro mugabo urashaka kuvuga ati nakarandusha mu bantu cyangwa mu vyiyumviro nakarandusha abantu umuntu akama ariko arabona yuko naka nawe afite icyamaze kurusha uyundi byo tuma twubaka igihugu ku bintu byinshi barundi nuko kuvuga ngo naka arakomeye jewe kandi utanije nkomeye kurusha naka bityo bituma umuntu wese yiba ko ari hahandi usanga amatora amaze kuba umuntu asanga ari wose rimwe ubusa n'ibice ibice bibiri ubusa n'ibice icumi gucyo ugasanga amajwi agenda arasabagira
murakoze Dani Junior Manirakiza mushi yanahe tie clavier na himana tuga ku jambo ibazo bibiri mwajijwe
ego cyane ndashimiye uwo mushinga ntabaje ibyo bibazo kandi ibazo bikomeye cyane gose ariko nshobora gutaka umuco icyambere tuzi twese no mubwira nuko turari twese yuko abantu nituraba marayika twama dufise ingeso twaremanywe ni imana yaturemye dufise ingeso zo kwikunda zo kugira gute ivyo turabizi ntitwovuga ngo ivyo byarazimanganye turabizi uko no mu gihugu ivyo biriho bituma n'igihugu cyacu kinkumbura kitamira neza nkuko twabishaka aho kageso rero kugupfa ibintu abantu bari ku mugambi umwe ugasanga bariko barapfa ibintu ibyo basangira ibyo bashobora kuronka kubera umugambwe aho kageso ati mbega karazimanganye mbega ntibizosubira sinovuga yuko kazimanganye rwose kuko nakubwiye nti turabantu ntidushobora kuvuga ngo turaba marayika ariko icyo nzi cyo nuko abo turi kumwe ubu tugerageza ibishoboka byose kugira ngo mwe n'ibyo bintu bidutandukanya byadutandukanije mu minsi yahera mu myaka yahera tubyigize kure twashizeho uburyo twumvikana uburyo dutegeka kugira ngo tuze turumvikana kuko ibintu bitandukanye abantu usanga ari byinshi ibyo twarabishizeho ica kabiri
ca kabiri yego
muti mbega bari abantu mwazanye murazi neza yuko hari iragijyanda de barizi neza nyimba mwarabibonye harimo cyane cyane indongozi zimwe zimwe twari tuzi kandi baratubwiye bati inyuma yacu hari benshi cyane gose kandi bahora babitubwira bene gihugu twatsembera akatubwira bati twe dushaka kwishyura mugambwe sanya Frodebu ariko nakubwiye yuko hari n'abarutse vuba bariko barinjira mugambwe sanya Frodebu abo bose kugira ngo utore umuti w'icyo kibazo utegerezwa gutegekanya ibyo n'ibyo twategekanije muri ma programme d'office mu migambi d'office yuko tuzotangura inyigisho zo kwigisha imigambi ya nyine icubahiro nda Daimelchior muri abo bantu bose bariko baragaruka muri sanya Frodebu
reka duhe n'ijambo kandi kefa n'ibizi nabo nyeneye yishwe ikibazo cyabajwe na Dani Junior
murakoze nashimiye cyane kino kibazo ko n'ikibazo cyiza nubwo akemo n'ubuhinga bwinshi twebwe twamaze gushimiza yuko twitoye kuzuza amatora twenyine mugabo dushobora kwemera undi mugambo wose wifuza kudushyigikira koza ukadushyigikira aca tubaza ati none mwebwe nta wundi mubona ukomeye kubasumba nibaza yuko mushyigikira nani twebwe gushyigikira amasaha two turaraba tubona yuko umugambo wacu ushobora gutsinda amatora y'umwaka w'2020 kuburyo tubona umenga nta wundi mugambwe twoza gushyigikira ikindi naco ngaha baramenya ni uko si ugupfa gushyigikira umugambwe wose kuko uramanza ukanaraba yuko naho wundi kusa n'ufise inguvu unamanza akaraba yuko bahuje akarangamutima bahuje izimbiro kuko umugambwe ikintu kiwubatse ubwa mbere n'akarangamutima n'izimbiro z'umugambwe ibyo rero twe dufatira ko icyo nagakumenyesha namubwiye yuko ivyerekeye tuzuje amatora ni ikibazo kizokwigwa n'inzego zibijejwe gushika amasandi ko ndavuga iyo nama ntituraziga ngo tuyihe intumbero nkuko numvise mugenzi wanje ngaho abishikiriza nibyumvikana ko atakintu kinini no bimushikiriza ko mugabo icyo mbanashikiriza ubu gusa ni uko nzinaje noshobora no gusigura njyana iyo nama tuyigize ni uko umugambo uzoshima kuduherekeza nk'uko byagenze kuri ekigena ndabayimereke maze ko ari imigambi yashinzwe kwerekeza umugambi yari yarashinzwe ntaco buza yuko tubemerera
radiyo y'Amerika isamiraniro Washington DC mu kimwe no mu Kinyarwanda naho duhuraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha mu studio 5 i Washington DC mwari kumwe naho yanitanga ishaka tubibutse ko mushobora kumviriza amakuru n'iki kiganiro muheje kumva mu bwinshi bwacu kuri site yacu ya internet ni wezitatu@ radio yacu voa@.com murakoze kongera kandi tubibutse ko no kuri Facebook ariho turi ni Facebook ni VOA radio yacu murakoze.